Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti zacu banywanyi mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Uwa gatandatu muhire kuri mwese banywanyi bacu. Nkuko mubizi turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC baraye bakoraniye ku cyicaro gikuru Arusha muri Tanzania, bakiriye Somalia nk'umunyamuryango wa munani, bavuga no ku kibazo cy'umutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burasirazuba. Pierre Claver niyo nkuru aratubwira iby'inkuru.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko igira 23 yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandatu aribo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Yoweri Museveni w'u Buganda, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Igihugu cy'u Rwanda caserukiwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente, nayo Congo carungitse umushikiranganji w'ukwivu n'abansi Jean-Pierre Bemba. Ikibazo gikomeye catwaye umwanya munini nkuko babishikirije n'ijerekeye umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Uwo muryango niwo wiyemeje gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu kurungika ingabo gufashiza leta ya Congo guhangana n'imihari y'inyeshamba harimo M23 wigaruriye ibice bitari bike byo mu buseruko bw'ico gihugu. Muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC, Jean-Pierre Bemba, umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Congo, asanzwe ari cegera c'umushikiranganji wa mbere yabigaruse ko ati turizera ko uwo muryango ushobora guteza imbere akarere kose kandi ko natwebwe ushobora kudufasha kuko murabizi turi mu ntambara mu bice byo mu buseruko bw'igihugu aho abantu barenga 2,400,000 bataye zabo. Turashaka ko mudufasha by'ukuri mu kugarukana amahoro abo bantu bagasubira mu ngo zabo hanyuma tuje mu matora atekanye. Ayo matora Jean-Pierre Bemba avuga, umukuru w'igihugu cha Congo Felix Tshisekedi aheruka gutangaza ko abanyagihugu bo muri ivyo bice bimwo intambara mu ntara ya Kivu ya ruguru batazoyajamwo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi naho yarangije kiringo ciwe nk'utwara uwo muryango wa EAC yaragenywe kuba urongoye utwigoro twose tw'ubuhuza mu kugarukana amahoro muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye yasabye bagenzi we kumufasha ico gikorwa yemeza ko kitorosha na gato. Ati tubwirizwa guhagararira amahoro umutekano ukubaho neza intwari bereye n'agateka kazi na muntu hamwe n'inzego zikomeye mu karere kose ka EAC. Ni muri iyo ntumbero twiyemeje kuja gufasha abagenzi bacu muri Congo kugarukana amahoro aho yahungabanye. Ibimaze gukogwa murabibona ko agahengwe kabonetse naho atari hose. Gisigaye ni mushigikire kugira ngo utwigoro twose tw'amahoro dushikwe ko muri Congo amahoro asasagare. Yamara amwe mu mashyirahamwe yigenga yo mu Burundi no mu karere aranegura ingene Burundi bwagiye nk'umuhuza mu gisirikare c'akarere ka EAC atawucegamiye ariko bukarungika n'abasirikare gufasha uruhande rumwe mu zihanganye ariko igihugu ca Congo. Ibi biremezwa n'umuharwanira mu buseruko bwa Congo M23 umuvugizi wawo Willy Ngoma aheruka kubibwira Ijwi rya Amerika ko hari n'abasirikare b'Abarundi benshi basize ubuzima abandi ndi bagafatwa mpiri. Ibi n'amasoko y'Ijwi rya Amerika yaravyemeje kuko yishikiye kumaziko y'umwe mu basirikare b'intwaza ngabo biciwe muri Congo.
nyingi sana matiko wiko nyingi
jewe no babwira ko tuguma dufata benshi cyane benshi pe harabapfuye batari bake bamwe baguye icicanga abandi mu yindi mihingo ni benshi bapfuye harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umu majoro yaguye muri zongwano siyo mwaza ngabo yonyene yapfuye mugabo mwumve ko na chef w'abatayo yabo yapfuye umuhinga muri politiki y'akarere akaba n'umwarimu muri za kaminuza harimo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikro y'ijwi ya Amerika bonako ikibazo cha Congo kidatorewe umuti vuba kizokwegera umuriro akarere kose ico gihugu kirimo
abayobozi bagomba kumva ko tugomba kureba inyungu rusange z'abanyafrika n'ibihugu byacu aho kwireba ahubwo n'ukureba ko haba inzira y'ibiganiro ku buryo ntambara yahagarikwa
umukuru w'igihugu cha Somalia Hassan Sheikh Mohamud yashimiye bagenzi we ko bamwakiriye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ashimangira ko bakwiye kubandanya bamufasha nawe nyene kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe cemerewe kwinjira muri uwo muryango
member of the East African Community
ubu uwo muryango wa kare ka Afrika y'ubuseruko ugezwe n'ibihugu munani bitatu muri byo ari byo Congo Somalia na Sudan y'Epfo bikaba biri mu intambara Pierre Clavier Niyonkuru kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika dukomereza amakuru y'ibiyaga bigari mu Burundi abacuruzi bato bato ntibemerewe gukorera mu nkengero zahahoze isoko rikuru rya Bujumbura guhera ejo hashize kuwa gatanu Ijwi rya Amerika yagiye kuganira na bamwe muri bo ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye ukorera Kigali mu Rwanda
yari rafatiriya ngingo kuriya amerewe neza ntabwo azi amagorwa abantu bo ngaha hanze bagowe aha hanze hari hubukene
barabandi bodushira turonderera ubuzima
iyo ni myidogo y'abanyagihugu ngaho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bose bari mu mwiheburo wo kuba babujijwe gusubira kudandariza mu bice byose biri ku nkengera z'isoko kandi ariho hari habatunze he n'imijyango yabo ingingo yo guhagarika habo badandariza muri ico kibanza yasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere mbere rusangi ibicishije muri meri ya Bujumbura itangazo ribimenyesha ryasinywe ko n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimi Hatunga Imana kugenekerezo rya 2022 ku kwezi kwa 11 uyu mwaka rigatangura gushigwa mu ngiro kuri uyu wa gatanu itariki 24 abahagaritswe nabahora badandariza ibintu byo kujya ku buryo abakorera mu bice bitandukanye by'igisagara bahaca batashe bakabanza bagasuma ibyo baje kwihereza abahora bakorera twavuganye uko niko batwiganiye
Kwa pia keneza chane Natuwe tuwe sametu kwa ranga haanya Hao tisoko mburu ya Bujumbura Kwa shino haria tutunze Nuhu tuwa kuora karasio kabana
Noone ababana bade haja kuhanga ikangaha Sama rao kujamu isoko mburu
Ababa kenye zituwa yazena Baba sigura kwa waliba tunzi mijango ya abu Habana wakiga kurubu Baka wana kwa rukubavu na mawoko
Baka tugira kwa kazi kabu Dukulie kui rondelera Icho dukora cha dutezi mbedi Tula chilo rondela baka tuvu na mawoko Batule kwihangayikira naho batatubuza n'inzara yonye tuzatwiremera
banavuga ko ingingo y'umukuru w'igihugu ivuga ngo umuntu wose uronka ibyujya umufuko wose uronka amafaranga bari kubayiburizamwo kuko abo badandaza bato bato atabundi buzi bafise baca baja gukora
nje nkankaronka ivyo bitanu ntegerezwa kujya bibiri ibindi bibiri nka bibika
ku gihugu cene bumwe bubi ikira kibiharage kigeza ku 4000 ikira cy'umuceri 5000 ni benshi bahejeje amashuri babuza akazi bari ngaha mu ibarabara
ikindi bavuga nuko iyo ngingo imaze gufatwa leta yari gucibereka handi baje gukorera ndetse bakanahabwa n'umwanya ukwiye wo kwitegura none gushika ubu akabata handi bafiseho kuja
iyo biba byiza bakaduteguza hano kwezi kumwe cy'amezi abiri ama twingo yandi ko twondera dukorera
abuvuye no kuri natugiri kigongo araba handi yo dushira du
mwomenya ko iruhande y'ico kibanza cegereye haho zisoko nkuru ya Bujumbura ariho hasanzwe habarizwa igituro gikuru c'amamodoka yunguruza abantu n'ibintu baje hijya no hino mu makaritie agize igisagara cha Bujumbura hari kandi n'amamangazina hakikije ibyo bindi bihakoregwa na tubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura cabivuze ko ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Gabriel Rufyiri atwarishije hamwe Oricomu akaba ari no mubakurikiranira hafi kibazo c'iryo soko ryahiye rigatokombera kubwiwe avuga ko bitari bikwiye ko hari gikorwa na kimwe gikoregwa aho hantu kuko ibyahahiriye birimo ibyuma bitandukanye bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu
nyishu nyayo niyo gukubura isoko niyo nyishu ya mbere nyayo yo gukingira amagara y'abantu urazi ibintu nk'ibyo ingaruka mbi nshatibone kubwo nyene ni ibintu biba mu gihe icyo kibabonye n'abantu bakora abantu batabaza gutotora
Gabriel Rufiri avuga kandi ko cyari gikwiye ari kwimura abantu bose bahegereye n'amabisi adasigaye inyuma isoko rigakubugwa mu gukingira ubuzima bw'abantu kukibazo cyabo bahora bahadandariza birukanywe. Rufiri asaba leta ko yobarabira aho bakorera ariko kandi akerekana ko kuhabakura ari ugukingira ubuzima bwabo. Imvo nyamukuru yo guhagarika abo bahora badandariza mu bibanza byegereye aho isoko ya Bujumbura itangazo ryasohotse gerekana ko ari kibazo cy'umutekano hamwe n'isuku rike gibonekeza muri ibyo bibanza. Abategerezwa gukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara ajeje ibibazo by'umutekano musitaneri wa komine Mukaza, ubujeje igipolisi mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'ubujeje uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara. Twobibutsa ku isoko nkuru yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yahira tokombera kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 gushikubaka batabikogwa byo kujyubaka birahibonekeza imyanda y'ibyahiriyeyo byose iracarimwo imyaka 10 igiye kurumana. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyuma yayo makuru yo mu biyaga bigari, noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Inama ya 2023 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba bw'Afrika yashe irateranira Arusha muri Tanzania. Biteganjwe ko bigira hamwe ukwinjira muri uwo muryango kw'igihugu cya Somalia. Inama irasuzumirwamo kandi ikibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntabwo ayitabira, arahagararirwa na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente. Perezida Félix Tshisekedi wa Congo yarategerejwe muri iyo nama, aho byari byitezwe ko asaba ko ubutumwa bw'ingabo za EAC mu gihugu cye burangira nti yabaye akigiyeyo kubera ibikorwa byo kwiyamamaza. Umwe mu bo bahanganye Moise Katumbi Chapwe kuri uyu wa kane yari mu mujyi wa Goma. Inkuru irambuye Jimishukani bakomera.
Uyu munyapolitiki yaje aherekejwe na Bwana Matata Mponyo Augustin wahoze ari ministre w'intebe ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Setke Kuni na Bwana Frank Jongo. Aba bose bari biteguye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, ariko ku munota wa nyuma bahitamo kwiyunga na Moise Katumbi nk'umukandida wihariye utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege hano mu mujyi wa Goma, Moise Katumbi Chapwe yakiriwe n'ibihumbi by'abagize ishyaka rye bari baje kumusanganira. Amabendera, amafoto n'indirimbo zisengeje umukandida w'ishyaka Ensemble pour la République muri Repubulika Demokarasi ya Congo nibyo byumvikanaga muri aba banyekongo. Urugendo rw'iminota 47 rw'amaguru rwakozwe n'uyu mukandida kuva ku kibuga cy'indege kugera kuri stade hafi yo mu mugi rwagati, aho yagombaga kuganirira n'abari baje kumwakira. Mu ijambo rye, Moise Katumbi yagarutse ku bibazo bitandukanye byo mu Burasirazuba bw'igihugu byibanze cyane ku ntambara. Bashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare ngo bagiye kubazanira umutekano, ariko ibyo byose ntabyo mwabonye. None njye nka Moise Katumbi nje guhindura ibintu muri iki gihugu. Ndabizeza ko muzabona umutekano usesuye hano mu Burasirazuba, kuko njye ndi umugabo w'ibikorwa. Moise Katumbi kandi yagarutse kuri manda ya Perezida Félix Tshisekedi wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila, ubw'ishyaka PPRD ryari riyoboye ubutegetsi. Kuri we, manda y'imyaka 5 ya Félix Tshisekedi ntacyo amariye abaturage bo muri Congo, cyane cyane bo mu Burasirazuba bw'igihugu. Yasezeranyije abanyekongo guhindura ibintu mu gihugu. Abagize ishyaka rye hano muri Kivu ya Ruguru bo baravuga ko bizeye insinzi y'uyu mukandida wabo mu matora. Twizeye ko Imana iri kureba ibi byishimo dufite, kandi Moise wacu azatambuka. Nibyo, gutambuka kwe ni ngombwa kuko turabyizeye cyane, akazi karimo gukorwa rwose. nubwo uyu mugabo ari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Kongo, abakurikiranira hafi bya politiki ya Kongo bo bavuga ko adafite amahirwe yo gutsinda amatora kubera ko Tshisekedi adashobora guhara manda ya kabiri ayobora iki gihugu. Uyu ni Bwana Boyongo Kitsa Marcus, umusesenguzi wa politiki ya Kongo, avuganye n'ijwi rya Amerika.
Nusomo da la periode electorale du la loi a permis a
tout candidat cy'amatora uhitiye kushinga ryemereye buri mukandida wese gukora ibikorwa byo kwiyamamaza. Rero kuri Moise Katumbi yego nawe ni umukandida, ariko Tshisekedi ntabwo ashobora guhariye manda. Ibibera mu bigo bya leta byose ntabwo byatuma Moise Katumbi aba perezida mu gihe Tshisekedi ayoboye manda imwe gusa. Oya, ibyo ntibishoboka rwose.
Kuva ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye muri Kongo tariki 19 ku kwezi, uyu munyapolitiki akomeje kwigarurira imitima ya benshi. Kugeza ubu uyu ni usa naho ahanganye na perezida Felix Tshisekedi uyu gihe. Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza ubutabera buregamo Aimable Karasira uzaramba ibyaha byo guhakana no guhishingira genocide yakorewe Abatutsi. Ibyaha Karasira ahakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Inkuru irambuye Eric Bagirusha.
Ku munsi wa mbere wiburanisha mu mizi by'urubanza rwa Bwana Aimable Karasira uzaramba, ubushinjacyaha nibwo bwatindanye ijambo busobanura ikirego gikubiyeho ibyaha. Bwasabye urukiko gutesha agaciro inyandiko ya mbere yatangaga ikirego yari ikubiyeho ibyaha bine, buvuga ko iyo nyandiko bwayivuguruye mu murego ibyaha bitandatu: icyaha cyo guhakana genocide, guhishingira genocide no kuyipfobya, gukurura amacakubiri, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, iyeza ndonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Uretse icyaha cy'iyeza ndonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo, ibindi byaha bisigaye bishingiye ku biganiro Karasira yumvikanamo kuri murandasi, kuri shene zitandukanye zikorera kuri YouTube, harimo iye yari yarise Ukuri Mbona. Muri ibyo biganiro ubushinjacyaha bumurega ko yavuze ko genocide yakorewe Abatutsi itateguwe. Hari zimwe mu manza nkuru rwa Theoneste Bagosora na Agnes Ntamabyariro ubushinjacyaha bumurega ko yavuze ko ntawe inkiko zemeje itegurwa rya genocide. Ubushinjacyaha bumurega ko yavuze ko leta ya Perezida Juvenal Habyarimana yakoze genocide yirwanaho kuko Abatutsi boherezaga amabomba abana babo mu buhungiro yo kuzatera bari muri iyo leta. Ubushinjacyaha kandi burega Karasira ko yavuze ko umugabe kazi Kanjogera yahagurukiraga ku mpinja z'Abahutu, kandi ko ayo mateka ku bari ku butegetsi nta wifuza kuyagarukaho kuko Kanjogera yari mwene wabo. Yavuze ko guhunga kw'Abatutsi mu mwaka w'1959 bitashingiye ku bwicanyi bakorerwaga ko ahubwo banze gutegekwa n'Abahutu bakanga kwambarira ubucoceraho bambariye inkindi. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ko yavuze ko abari abarwanyi ba FPR Inkotanyi batateye nk'Abanyarwanda, ahubwo ko bateye u Rwanda nk'Abagande. Mu bindaregwa harimo ko yavuze ko ihanurwa ry'indege yari itwaye Habyarimana nabo bari kumwe ariyo yabaye imbarutso ya genocide. Bumushinja kunenga gahunda ya Ndi Umunyarwanda kuko yemeza ko igamije kubeshya ko mu Rwanda hamoko yatitse, nyamara hari ibigo bikomeye byiganjemo abo mu bwoko bw'Abatutsi. Kuri wahereye ku bakomeye mu ngabo agasanga birutwa no kugendera kuri politiki iringaniza yo ku butegetsi bwa Habyarimana. Ubushinjacyaha bumurega kubwo bajyaga kumusaka iwe mu rugo bahasanze amadevize n'amanyarwanda yose hamwe hagera kuri miliyoni 15 z'amanyarwanda atagaragaza inkomoko yayo, bugasobanura ko uregwa zineza ko uwo mutungo ukomoka mu ruhare yagize mu gukora ibyaha. Mwiburanisha rya none kandi urukiko rwanumvise bimwe mu bice by'amavideo Karasira yagiranye n'abanyamakuru batandukanye gusa mbere yo kubyumva uregwa yabwiye umucamanza ko atiteguye kwiregura igihe cyose ataravurwa uburwayi bwo mu mutwe ngo aburane atekanye. Mu magambo akomeye yakunze kumuranga nyuma yo guca mu ijambo urukiko, Karasira yavuze ko leta yamwiciye yabe ari nayo iri kumwica mu bundi buryo yanga kumuvuza. Yasabye ko igihe ataravuzwa n'ibyo bamwunganira mu mategeko bavuga urukiko rwagombye kuzabitesha agaciro. Ashimangira ko no magambo bamuregesha ahubwo asanga atarabonye umwanya uhagije wo kuvuga ibirenzeho bitewe n'ingaruka genocide yamugizeho. Yavuze ko niyo bamwibutse umwirondoro we bakagaruka ku babyeyi be mu mazina birushaho gusubiza ibintu rudubi kuko ibyaha bamurega ari nabyo ntandaro y'uburwayi bwe. Yabwiye umucamanza ko yari yiteze ko azahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kuko arwanya akarengana ariko yisanga afunzwe. Byarangira urukiko rwanze icyifuzo cya Karasira rwanzura ko rwagifashe icyemezo niko gutegeka ko urubanza rukomeza. Kuri Karasira kumuburanisha mbere yo kumuvuza no gushaka kumufatirana n'intege nkeya, yabwiye umucamanza atamateka azabibabaza undi nawe atazatubaza byinshi kuko ariko kazi kacu. Kubyaha bibiri byiyongera kubyo yarezwe mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, umunyamategeko Evode Kayitana yasabye ko urukiko rutazabyakira kuko ubushinjacyaha nta ubasha bufite bwo kubyongera. Urukiko rwakunze kwibutsa Karasira ko agomba kuburana atanyuranije n'imyitwarire ndetse n'icyubahiro rugomba. Karasira yasoje asaba urukiko ko rwamufasha imitungo ye yafatiriwe baka irekura kugira ngo abashe kubona uko ahemba abanyamategeko bamwunganira. Evode Kayitana na Gatera Gashabana abamwunganira bakibaza uburyo bazaburana urubanza bavuga ko rugoye badahembwa. Umucamanza yizeje ko agiye kuvugana n'inzego bireba kugira ngo bitazadindiza urubanza. Raporo z'abaganga batandukanye zemeje ko afite uburwayi bwo mu mutwe bukomoka ku mateka ya genocide ariko ko butamwambuye ubushobozi bwo gutekereza neza. Ibyaha Karasira aregwa arabihakana akavuga ko amagambo yavuze yaragamije ko icyo yita ukuri kujya hagaragara. Karasira aho yigisha ikoranabuhanga muri kaminuza y'u Rwanda ariko ingingo kutarya umunwa mu kunenga ubutegetsi iza kumuviramo kumwirukana. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 13 z'ukwezi gutaha. Ehe bugira ubusajwe rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kubona inguzanyo mu Burundi mu mashyirahamwe yo kuzigama no kuguriza ku bagore bamwe ntibyoroshye. Bamwe bavuga ko abagabo babo bababangamira. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Mu guha abakenyezi batoroherwa cyane cyane mu kuronka ingurane n'abakenyezi birimizi hamwe n'abakora umwuga w'ubudandaje buto buto. Akarorero naho umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika yigereye muri komine Butaganzwa ahasanzwe hari imwe mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na gitwa ikode ashika na mukenyezi yahasanze aje gusaba ingurane. Twagerageje kurondera abakenyezi bo muri iyo ntara kugira tumenye ikibatera kutijukira kwegera amabanki ngo biteze imbere. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika nabo mu makomine amwe agize intara ya Kayanza arimo Butaganzwa na Rango basigura ko hari abagabo babera intambamyi abagore babo mu kudatuma ibikenerwa k'umugore ashikira ingurane mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana nana. Ibyo bigatuma umukenyezi bimugora gushikira iterambere
kubikiza hano zikire mu mama avuze ati kanje gusaba kagurana ha umugabo acyavuga so ya amugore ugira mahera nanje ntayafise hanyuma cyanki yamureka akayashikana bo barya mureka kwagiye kuyazana ngo bayagire mikirori acyaba mingane wa mugambi yatoragiye kuyakoza n'ubugikunze kwa ukora
rero umugabo wiwe agacyavuga ati umaze kujya mwishyira hamwe ho ukaronka amafaranga adochabayandi ugacyo sanga ibyo nta bimwemerera.
Twavugishije bamwe muri abo bagabo baregwa ko babangamira abagore babo kugira nibaronga ingurane zo kwiteza imbere. Twababajije kibatera iyo nyifato.
Kesha abantu babakora igihe basavye ibintu by'amafaranga yo mu mashyira hamwe abagabo babo basigara bababona ukundi kuntu agasigara abona ko ari we mugabo asigara amenga niwe yoba agaba sanze umugabo agasigara atani jambo yoba afise kuriwe kuko kubera abafise amafaranga bayishimiye ayo mafaranga bayararose.
Bavuga ko banatinya ko abagore bahomba bigatuma n'utwo bari bafise dukoreshwa mu kwishyura izo ngurane.
Usanga ashobora kurangura ibintu inzara yarateye ugasanga guma yasumiye kugira asubizwe ayo mahera zikaba ingorane. Akwinyigisho nyene kugira abantu bamenye mu gusaba nk'ingurane bogena ari nk'umugabo n'umugore babaha inyigisho hamwe bumve nyene mwayakoresha kandi ntibavuge ngo bayahaye umuntu bitwe ko bayahaye umuryango apana kuvuga ngo ndayahaye umugabo cyangwa ndayahaye umugore.
Ariko kandi naho biri uko hari abandi bakenyezi bayaze ijuri Amerika bafashe ya mbere mu kwiteza imbere bakoresheje amafaranga y'ingurane basabye. Bemeza ko ubu bashitse ku ntambwe ishimishije mu butunzi hamwe n'imiryango yabo.
Ntango y'ubwa mbere nyine ndasaba 250 hanyuma rero ndayadandarisha changu manziganya nucundi twose dukenewe mu rugo nkaza ndatubuza arati barabona nyine yuko ari ibintu byiza uburera ahantu na hamwe anyankira gusaba ingorane ingorane ndazisaba mbere ko bwibye nawe ne yaciye yinjira mu ishyirahamwe
intambwe bashitse ko bayikesha abatware babo babateye intege zo kwegera amashyirahamwe yo kugurana na no kwiziganya nk'uko babitwiganira
reza tukavugana n'umufasha
narafashije ahubwo no kurondera ahantu naza gusaba iyo ngorane hanyuma ndagenda ndaritwo
twaragiye hamwe n'umugabo wanjye kuko no bintu byo kudandaza ibintu by'ikivanderi je twari kumwe n'umugabo wanjye nkarangura ibintu hama nkaza ndamuhandu ari agenda shore yo muzagatabo muzabukeye twaciye tuvugana yuko twakugura restaurant ngaha mu gaheta ubure ibintu bimeze neza nta ngorane bari
ubwo ijwi rya Amerika gishikira ibutaganzwa ahasanzwe hari imwe mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na Ikode Evariste Nzeyimana arongoye iryo shirahamwe mu makomine ya Kayanza Matongo na Butaganzwa yemeza ko igitigiri c'abakenyezi basaba ingurane ari gito cane
hakabisa turabona nta bakenyezi baratwitura kuko dufise nka benshi ni nk'abakenyezi bashika batanu nibo dufise tumaze guha ingurane ngaha tubona bariko bararia uca wumva yuko ari abakenyezi bakeyi turavye Ikode kuva aho yatangiriye
Gloriose Nsabimana twari ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Kayanza asigura ko ubugi ingurane zitangwamwo mu bigo canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na butorohereza umukenyezi bitewe n'amateka canke imico aho akenshi usanga amatungo yose y'umuryango aba yanditse ku mugabo
nta n'uburenganzira bwo gutorana amatungo bafise umva maze kubabwira ngo babereke impapuro z'itongo azi ku itongo ari iry'umugabo urumva adosubira kwirukira microfinance gute kandi n'abagabo babo urumva ntibaca baborohereza ati genda uyifate iyo ngurane niyo wagaruka uramenye iyuce
ibyo biremezwa kandi n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya Kayanza aho bamenyesha ko urugero rukiri ruto cane umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ibibazo by'intwaro n'ubutunzi mu ntara ya Kayanza Justine Komeza Dusabe amenyesha ko abakenyezi batageze ku 10% aribo bamaze kwijukira gusaba ingurane
urugezo ruracari rutonya cyane twavuga ko rutaragera n'ibice 10% abakenyezi muri rusange turabona ko batigenga mu muryango
Andre Florian Ndabarushimana yanonosoye iby'imibare bano n'iterambere ridakumira avuga ko Burundi bukiri kure kubijanye n'iterambere ry'umukenyezi Cherive Ndayishimiye Juri d'America Kigali
ni hano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi imikanurire y'urukwavu ntibuze ishyamba gushya umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
kabira simuhumuruka mana
sofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi sofe twigende Kombo taxi yaji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki. Maze rero mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.